kuri kwibohero rikuru rya mpimba muri zone musaga mu manuka bw'igisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'ubutungane niho yahisemo kugururira umugambi wo kurekura abanyororo bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka uheze kuri iryo bohero honyene hare ku barenga amajana 3 ariko yindwi zohera hare ku abagera ku majana 6 Tuwetsa bari bamaze bitatu vya bine vy'umunyororo baciriwe abaciriwe gufungwa imyaka 5 n'iri munsi hari n'undi mugwi utari witezwe ko worekurwa ubugizwe n'abagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu n'imigumuko iruhande yabamwe mu bafashwe mu myerekano leta y'isi imigumuko hari n'abanywanyi b'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bagera kuri 58 umushikiranganje ya Melorantine Kanyana yemeje ko bagira imbabazi mu ntumbero yo gukomeza kunywanisha abarundi
muribuka ko hari hakagwi k'abantu bari kumwe n'uwitwa Sinduhije bavuga yuko bagomba gufata ubutegetsi uwo munsi hari tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2014 baratanguza imigumuko muribuka ko bafashe abapolisi bakabafata mpiri bakabatwara mu nzu y'umugambwe wa MSD bakabafungirayo bikagorana no kugira ngo babakureyo hama barafatwa icyaha bakoze kirabagira barafungwa bari mu bantu baruhebwa ko murumva abantu bagomvye gutembagaza igihugu gutembakaza intwaro zitorewe n'abanyagihugu ko byukuri batari bakwekurunga ico kigongwe ariko umukuru w'igihugu yaradutangaje cyane mu kuvuga ati turavye ingene umutekano wagarutse mu gihugu abo bana b'u Burundi reka dusubire tubagirira imbabazi twibaza ko batazosubira
uwo musore numwe muri abanywanyi ba MSD yashimye ingingo y'umukuru w'igihugu ariko amusaba kurekura abagenzi be bafunzwe mu bindi bihe
ndashimye ingingo ya leta kubona turekuye tubabari twari tuzize ubusa adaciro wa 0 abandi 10 abari kuri 5 kuri d'appel yabashize kuri 0 abari kuri 10 bigomeza kuri 10 turavise umugenzi wacu twa Claude Moscouti yapfuye twarababaye turarira mosozi turishimye cyane ngaho turafise bene wacu benshi bafashe nyuma yacu mu bindi bintu bababeshera mu tugwi ngo bagwanye bateye amakambi twasaba yuko bosohogwa nabonyene abafunga ba politiki bari ngahe ndani ni benshi igihugu tucubake twe mu mahoro twese twosaba umukuru w'igihugu nta uramukura cyari umukuru w'igihugu twe musaba yuko ababarira bose abahimbabazi twubake igihugu twese tukaba hamwe abarondegwa hanze bose bagataha abahunze bagataha tukaba bamwe twebwe kugitiki wanje nibaza yuko nta leta nzovyonga ngana bonyene muri bajye bakozi ba leta cyangwa iki nabo badufashe nibatubeshere kugira ngo dufunge tuzira ubusa
amashyirahamwe yigenga za ubutungane kwirinda kugumiza abantu mu munyororo ataca hakira abagira Jihaya Hakizimana twa Forikoni F rigwanye kimenyane na kamwana wa mama
biraboneka ko amabohero afise tigira ibirengeje cyane kuko yategerezwa kuba yakiye be twarusaba ko ingingo nk'izi zofatwa kugira noneho abafise ibyo bagirizwa bakira imanza barekugwe batezurigwe bafise iminyororo miremire igabanuke gucyo ingingo nk'izi zigenze zafatwa mu gihugu kumbe bwa bushwe banyororo bugabanuka hamwe cyo dusaba abagiye guca imanza nuko amadose ngo twadumvise ntiyihuta nibayanyarutse bishimye kandi afite umuntu afunzwe
urunani rw'amashyirahamwe hanyu agateka ka na Fenadebe narwo ruhamagarira ubutungane kwirinda gufunga abana igihe kirekire Jacques Nshimirimana arongoye Fenadebe
twebwe ikintu dushima cyane mu ruhande rw'abaharanira gateka k'abana nuko gushikiye isaha turiko turavugana nta mwana numwe mu gihugu cy'u Burundi afunganywe n'abantu bakuze abana bose bagiye muri vya bigo bigenewe gufungirwamwo abana kugororerwamwo abana ariko nabijya bigo navyo nyene namabohero nitwipfuze yuko abana baba muri biri ya bigo nico gituma twamatuye turasaba tuti no muri ivyo bigo abana bishoboka yuko baje kubana n'abavyeyi nibagende babane n'abavyeyi bigishwe indero bahanugwe na community na societe kuberako agasho hari gihe gahanura nabe hari gihe umwana ajayo kumbure yagirizwa kuba yivye inkoko ugasanga avuye yazingene bica abantu azingene bafata abantu ku nguvu
urunani rw'abapastori bigisha mu mabohero bagizwe n'abonyene n'abahoza babafungwa hari ico basaba Guillaume Nzeyimana numwe muri bo
twe twosaba leta yuko yotworohereza mu buryo bwo kuvuga ubutumwa mu mabohero rero ikintu cya mbere hajya kiremesha umunyororo ni ijambo ry'Imana naho yobura icyo afungura naho yobura icyo yambara naho yobagwaye naho yoremegwa n'umunyororo mugabo yumvise ijambo ry'Imana ararema akamenya ko ari kiremwa nk'abandi hari Imana iri mu ijuru imubona kwejo cyangwa hijya yejo nawe nyene ashobora gushikirwa cyane gose birabafasha naho bamaze gusohoka nk'akarorero ariyo nk'umuntu aba yinjiye ari umunyavyaha mugabo agasohoka yaramenye Imana urumva ko waca bakirumara hanze
abanyaro 2500 nibo bazorekurwa n'ingingo mukuru w'igihugu yatangaje kwa 31 kwezi kwa 12 umwaka uheze Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.